mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro ikaze mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitekere by'inshabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine imbere yaho. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamyabushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Dr. Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika abigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Mahoro neza cyane natwe turabana nanjye ndabaramukije neza ndabaramukije na Désiré Nisubire tuca kuyaga muri kino kiganiro abari ko aratwumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, icyo kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri iyi?
Icyo nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe tubonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise. Mugabo washikirije ico kiganiro c'abamenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata vyose vya kaminuza y'u Burundi. Yafatiye gusa ku bisata bitatu: igisata c'ubuvuzi, igisata cigisha ivy'indero na psychology, hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur. Aho twerekanye ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane, tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda. Aho rero nashaka kuvuga yuko atazi imbeshere na twebwe barimo twari tumaze kubona ko biteye agahinda. Urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo, ni ibintu biboneka kuko turabibona kwabarimu bagenda ku bwinshi sabarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu. Kandi tutibagiwe nuko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu ivyo rero ntabimbeshere biribonekeza
mwitegereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye bice ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mwotubwira muri make ivyo byari muri ubwo rwandiko ivyo yashikirije
ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngurukana bumenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheza ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo 10 na zingasi ndabuka neza ntaruravye cyo kwezi kw'12 2024 ko abarimo bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakoze rero mugabo sama bakagira 118 nkuko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari abibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo so nshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka agashahara kurushiriza.
Darabonetse oyabari gato kugenda cyane mu 1995 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndabyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu bihugu bica bita Outremer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mujanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cha izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cabarimu bagenda kiramaze igihe catanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda 93 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UN imwe iraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaja kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe Top 10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo assistant bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nivyo harabatahutse avuye mu Rwanda na nabandi bakiye iyo barabatahutse ariko benshi muri abo barasiye baratabaromuka ni kibazo rero ki kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kuzokubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi asiza gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko n'ugushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nkakamwe.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul Latwumva. Nyandwi uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo bazabatumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba jena mu bantu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwereho na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba ikikora kubera jeje ubundi narase nsanga na bakozi baba bashyika igihumbi na bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi.
Akoze turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubira yigisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira. Uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ni exactement mu Rumonge muri province Rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ndashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Ego muri make dufatiye nko kuba ari muri za kaminuza guma bagenda bata akazi
mu byo baza kwiga.
Icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Ego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professor Desire Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi nikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo gitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara arico bituma atacika imaze kubera n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba hari igeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshura kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APB na SPB sendika hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yo bigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane sizi ko duhava tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko kajyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta iremera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiwe n'umushikiranganji w'inde tumaze igihe tudatavugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe
murakoze ku mirongo ya telefone tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza rwose
uduhamagara urihe Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumvire ishikize ubishikirize
narifise ikibazo n'icyumviro
ishikirize
nagomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva bakaminuza ariko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwinshi rwahejeje amashuri rushobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni ikibazo narifite
mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi rurikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntiharunga akazi mbega buhoye ntiho basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategugwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheje kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique canke imyimenyerezo tubashe mu isata by'ubumenyi bwa science cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utange icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite umuntu uzere papuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza mu ntambake rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe nti nta menyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri yo kaminuza nivyo hari ikintu aha hariho ecole doctorale ya yuguruwe ariko nayo nyene nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuze Desire nisubire ari ku rubuga arashobora kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ecole doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ecole doctorale itegura abarimu abagira amadoktora n'ikifasha abagira amadoktora niyumva ko nabi nafise ibibazo nk'uko mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Eric Nkorerimana, uratwumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire ikibazo cha cincabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, n'ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye cyo bagitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika?
Sindi ko nobanza kwishura uwo muntu bazi ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda, nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa. Ica n'ibisanzwe cyane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira, n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi. Ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere, hariho abigisha mu bice za master, abandi bakigisha mu bice za doctorat. Bagano menyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doctorat utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doktora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi aho iwacu, ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé, nuko ntazanye ibiharo bigororotse, nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita les maîtres de conférence abamaze kugenda ingana bangana, ntushobora kubasubiriza nk'uko Liberance bashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza. Iyo nta ntiyari nuko ningorana ntiyo byanavuzwe n'umaradi cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ivyo byari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur Liberan ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku grade uje yindi. Ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yodasubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira nuko hari abantu bafise ama specialiste akomeye mu Burundi, usanga ari nk'umwe canke babiri, bituma arinza aba nk'umwe agacagenda ari umwe hatagira uwundi, kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri. Urumva turacafise icya mbere ingorane abantu banonosa ibintu byita ama specialiste. Si no yo baba hari yo ba nukuri abantu bahari bacasubiriza ntiyo bari ingorane. Ngarutse ku kibazo hejeje kumbaza, na cyane cyane niki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza, nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro. Nka je tuko tuvugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo, abantu kuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambira ingana bahembwa, abarimu bo mu Rwanda turazingana babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe cyari zavantaje zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana. I Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi canke mu gihugu c'Uganda no mu gihugu ca Tanzania. Nagira mbwira bariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari. Ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntishobora no kuyasaba, turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari birabana bigora kugira ngo bagishitse mu mishahara badu rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi zogeragiza itohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwe turi mu karere kayaseri ibihugu turi kumwe mu karere k'ubuseruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'aba kaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraje mu Burundi nabivuze mu radio Isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamission mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha duho nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwinga nakora amaproje arusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwiraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganje yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza mushobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi muri mwaka muravuga iyo mishahara idafatika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bantu mwaka muravuga.
Naravuze ku radio Isanganiro umuntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashika amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze canke amajana atanu muca mwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi ni ukuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu yego amadolari amajana atatu uri professeur associé ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuraba ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa ni ukuri biteye agahinda.
Murakoze.
Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi ry'Amerika. Nimwe dushyira imbere ku Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika.
Ku mirongo ya telefone dufise Leonard Misagura twumva.
Leonard Misagura ndabumva.
Ego mufise icyumviro mushikirize ikibazo mushikirize?
Yese icyumviro no shikiriza hamwe n'ikibazo.
Mubishikirize?
Hanyuma icyumviro no kurinda tera gahinda. Yatera gahinda kubona icyabwe n'igihugu icyabwe n'u Burundi igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko usanga bariko baragenda mu bindi bihugu ukuri nka leta yacu yabikwiye kuraba ikagira ikikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera turabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bwapfa bigisha muri kaminuza y'Uburundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'uburimyi ari nacyo gisata basize imbere.
Nze kuri Professor Libera ntibashira kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'Uburundi, icyo cyumviro mwarakibandanije?
Icyo cyumviro cyabandanije kubera ingenzi ziri mu gihugu, nuvuzeye hariho igisata gifasha icyo bita cooperation universite, hanyuma kubera ingenzi mu gihugu no kubahiriza agateka kazi na muntu byarahagaze, ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'Uburundi ntibarundi kabarimu, ariko barafasha nk'iyo doktora navuze ibisata bimwe amafakulti amwe hariho amaproje y'ugushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye ubushakashatsi. Murazi neza yuko n'izindi nzego amashyirahamwe ntibaha amafaranga leta y'Uburundi nubwo nka Union Europeenne y'ugufasha ntuzeye kurajya amahera leta y'Uburundi ikoresha kubera ibihano byafashwe. Twebwe rero amakaminuza yisunga ingingo za Union Europeenne n'ibihugu biba biriko birafasha nk'Ububiligi cyangwa Ufaransa n'ibindi ntibirenga ku mategeko yashyizweho na Union Europeenne. Ariko mu nkundire ngaruke gatoyi mu byerekeye ingene abandi barimu bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi, nagomba gushimikira ku bintu bine. Icya mbere, mu bihugu mbere no muri Afrika byinshi birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha. Hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur, nufata nka Cameroon abarimu bose no muri Senegal abarimu bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur. Murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse ordinateur. Murazi neza yuko ibi byerekeye guhindura amaprogramme bimwe bita BMD mu Burundi cyangwa RMD cyangwa Bologne iburiza buraya bisaba kwigisha ukoresheje ubuhinga bwa none, bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi. Ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimu bakora borohewe. Ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni kibanza umwarimu afise muri societe icyicaro. Murazi neza kera umwarimu seho barimu banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane rwose, kandi icyo gihe umwarimu arafise ikibanza. Ariko umwarimu wa kaminuza uno munsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane, nta cyicaro afise. Ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana ntibamuhagarika abapolisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresheje iyo karata. hanyuma ikindi cya gatatu ni byerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement, bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gufasha kubaka. hanyuma icya nyuma nohereza ko muri bikogwa handi nko muri Congo abarimu bararonka imiduga ku giciro gitoyi, mbere leta irafasha kugira abarimu baronke ikibunguruza. ibyo nibintu mu Burundi yaba hari ibishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma n'abandi bo bari hanze cyangwa bari muri karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi.
Murakoze Professeur Désiré Nisubire, mwako muravuga iki nyere bigoye gusubiriza umwigisha bafise ubwenge buhanitse ko atari kintu gikorwa coroshe kuba twumviriza mwovuga nka muri make uhugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu ngabo mwari musiguye gato ko atari gikorwa coroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nko kusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatwumviza byumve ko atari igikorwa coroshe kubasubiriza.
Murakoze cyane abantu bategereza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane. Ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahejeje igice cya mbere ashaka mu gice cya kabiri cya master hanyuma ukamurihira amahera aja akaja mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri master gushika muri doktora imyaka abo baba babinyarutsa bagira mu myaka itanu. Urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu. Ubu rero ni wa mwarimu aca azavuye ku ntebe y'ishuri. Hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane babarimu bakora ubushakashatsi ibintu byo kurondera babarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doktora nk'uko ari karevuga muri ko doktoral ababarimu abafise turetse twese ubushaye impamyabushobozi yo mu rwego rwa doktora abarimu baba bamaze kuminuza mu by'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye. Abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu ishobora kubona ndazi kwivyo benshi babizi. Abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka Libera ntibashira kandi abizi. Mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo acashika yigisha. Uwo baca bamwita muri Cote d'Ivoire mutuma assistant. Twebwe aba assistant ni bacu basa impamyabushobozi zitoyi ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu afise urupapuro rwa doktora atacarakora kininiya aba ari umu assistant w'ubundi bita umutitulaire. Donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko si by'abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barasa titularisation. Ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga mubwiga gushasha nicyo gituma babanza kuba abasista b'abarimu basanzweho bakomeye. Ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigaca bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda. Ibyo rero nicyo gituma abantu batovyitiranya atano bishiramo ama emotion natwe ntitwari turyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye. Turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire nicyo gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yari kabivuga Libera ntibashira kandi abarimu bafise ya magrade yo hejuru baba ari abarimu bubashwe cyane nagenda ndamubwire ngo yabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye miduga madubure kabine kuva kugwego gwa ordinaire gushika kugwego gwa professeur twebo twita professeur associé abo bagiye baronka buke buke bubafite z'amaduka z'amadubure kabine gratuit atana kimwe bazirisha nibaza bakacu bavuga ko bizonabandanya nabandi bakadoshikira urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kabari kanini umwarimu igituma bamuha ibyo bamufata uko suko yoroshe gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kubye baronke nkuyo ni sinzi ko no banabisiguye nkuko akumbure bishimishije murakoze
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva
ego ndabumva cyane akimbanje gushima kuri ibi byumvira bemwe barimo baratwereka ingene igifata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu ariko nshinongera mpindukire mbaze hajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byifunganije mu bifata by'abigisha ariko ze turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bifite n'amikoro etetre ari hejuru y'iki gihugu cyacu kugirango iki gisata cy'abigisha ngaho iwacu kimere nk'ikintu gitotara nuko dabora uburundi bwobanza bukagira kuko igihe cyose tuzaba tugifise amikoro make n'ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhungabana akarongo gato nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi ndafise nk'abarimu nk'ababiri bora kuba twaraganiriye mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo bonyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'Ubugande kandi mu gihugu cy'Ubugande ziba bagiye gukora aho kazi k'ubwigisha bagafata nk'amamoto bajya mu mabarabara separse ke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana dufate ko barose senkisa ku kwezi bya hariya Ubugande abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha kandi baba bari areze nta pesha baba ariko urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu
murakoze cyane ndabashimiye Professor Libera ntibashira kandi kuri icyo cimvuro cya Jean Baptiste avuze ngo ni ikibazo cy'amikoro ugereranyije n'ibyo bihugu bindi nk'ibihugu bibanye abo bigisha bajamwo niko mubibona
neza cyane ni cimvuro kirashe mbere n'ibituko turadondagura byerekeye inyishu kuri icyo kibazo ntibishoboka inyikoro idahindutse mu ncamake ni hakwiye inyishu ya politike kuko ndo ariko tuvuga abarimu n'abaganga muri kaminuza mugabo murazi neza yuko Uburundi buriko ababuhunga ni benshi cyane no kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbi amatwa nsumira barenga ibihumbi icumi zibaciye muri Serbi ni ukuvuga umurundi wese aronsa akaryo ko kugenda benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tuhora twumva bagiye mu maminisitiri y'akazi ntibatahuka mu ncamake rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa kiraba n'ibisata n'ubushikiranganji bw'undi izo ngorane z'incabwenge z'aba nonosoye bimwe bita kompetanse en fait ubushobozi bwo gukora ibintu biriya n'ibintu bibonekeza mu byerekeye imikoro y'igihugu mu ntamake rero Jean Baptiste icyo cyumviro cy'ikibazo cy'iyo ni ikibazo gikomeye imyikoro idahindutse nta kintu kinini kizohinda
murakoze Professor Desire Nisubire mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi mwabivuze ibyo bisata mwo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ibyo bisata kurusha ibindi
gisata cy'ubuganga n'ukuri nico nibaza cy'ambere kigeramiwe hariho bisata bindi navuze nimo bita za les sciences de l'ingénieur abantu banosoye ubuhinga kubera iki ari byo bigeramiwe nuko aribo bantu bakenewe cyane nibo bantu bakenewe cyane naho twofatira ku bihugu by'Ubufaransa birakenye abaganga ibihugu bindi byo muri Afrika birakenye abaganga. Abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi, abantu barakenewe cyane, nico gituma usanga ari nabake kandi nico gituma bakunda guhamagarwa na cyane n'ibihugu byo hanze. Ni ukubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura, murazi ko abantu bajya bafise ama specialist barahurumbirwa cyane, nico gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe. Bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu ba specialist mu by'ubuganga cyangwa mu bya technology, bijya by'ama computer science n'ibindi, ntibyoroshe, bisaba amahera menshi. Nico gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara. Ibyo nabivuze, hariho n'ubundi numvise abishikirije, biranababaje cyane, je birambabaza cyane kubona turavye nguvu Burundi buba bwarakoresheje mu kugira ngo ushobore kuronka abo bashakashatsi, hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini. Nibaza yuko bo bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumya kugira ngo ntibandi ibyo batwara. Navuze ibisata byo mu by'ubuganga, navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji, iby'ubuhinga. Abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka kw'abandi bagize byo bita le science sociale, nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje. Donc hayigeze mu iterambere, bobo bantu baca barageza bakipanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi. Rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera cyanke arondeye akazi bakamuhamagara akagakora. Nico bivako n'ibyo bisata cyane cyane bigeramiwe.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Professor Liberandi bashira kandi ngaragize ubushakashatsi kujanye n'igisata c'indero mu Burundi. Mwitegereje mubona uruhara muri budget amafaranga leta ikoresha mu gisata c'indero ahagije canke mubibona gute?
Ntahagije na gato y'imbere muri budget iheruka kudugushigwaho baragabanuye cyane. No kuvuga yuko igisata cy'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye, ntibaratabura yuko nkuko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo giteze imbere ngo ushyire imigambi n'imigabo mu myaka 2023 udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi. Kuko kubaka igihugu nuku bufise abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere. Ibyo rero n'ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turavuga.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza. Hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Professeur Désiré Nisubire, nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi, niyihe ngaruka mubona biriko biragira canke bizogira muri kazoza kuri ico gisata no kuvyerekeye indero muri rusange n'iterambere ry'igihugu?
Ingaruka n'izindi cyane hari zitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda yo kuvuga nko mu gisata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata carimwo babiri bakagenda kicacugara navuze bisata bimwe bita medecine physique readaptation nk'ubu tudafite n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abagwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abagwayi ntaho bafite bata umutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari ibitaro binini cyane byategereza kugira ahubwo nk'abo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anestesie reanimation dusanga naho abarimo muri iki gihe usanga tubafise muga ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashahara gato ibyo ni ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za Tanganyika care hospital za Kira hospital bene abo nibisanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri troisième cycle bo muri DS ariko nyine urumva abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka mu mvo z'ukwigisha no kuvura ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda hariho ibisata nka bya sante publique hoba hariyo nk'umuntu umukozi umwe gusa muri sante publique wose umuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kubu harimo umukozi umwe wundi yahora na umwe agomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya anestesie animation ibyo nari nabivuze ni ukuri biratera ingorane cyane ku bagwaye bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu ya jenoside ntibaronka ababashigikira ntibaronka ababafasha ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anestesie reanimation akaba ari atwara n'ibitaro bya Rwa Karede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose n'ibintu bisigaye biboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo byo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'u Burundi ifise vision 40/60 iyo kugwa n'abandi abashakashatsi ataba ariho erega amaplan strategique birya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa n'abo nyine ba professeurs bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi ntibagira amaconsultance bakaderimita amadomene de recherche ibyo byose tuzosanga iyo bitagira ubushakashatsi cubaho gute iyo bitagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure impenda yari yasheshe umuti mbwa rero hariho turiko turavuga gutya no kugira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagica bakoze ariko uwayigeze kuvuga ngo arwigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu ego ubukene bw'igihugu nyene ni ukuri biranaboneka biranababaje yuko leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwe turanabitahura kandi natwe turabarundi turakunda igihugu cacu ariko rero hari ikibazo kiri ngaha mu Burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari ekite salariale nimwe namwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tubugabure atawanjya wangura hanyuma niyo igihugu catera imbere tuzotera imbere naco mugabo habaye ikite salariale ukabona ko hari abantu kumbure naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza ata naho babidoga atacyo kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu cyabikanywa n'abanyagihugu bose ata wanje bangura.
Murakoze ndabashimiye cyane. Nshimire abatumire Dr. Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri Kaminuza y'u Burundi, akongera akaba ayoboye sendika yabigisha kuri Kaminuza y'u Burundi, na Professor Liberan Ntibashira kandi igisha kuri Kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tukaba twariko tuvuga ku kibazo cy'abigisha n'abandi bakozi bo kuri Kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu. Jibire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Ndabakengurukiye mwese, ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugira ibihe vyiza.
Amazatemba inyoni ziririmba.